nubwo abanyeshure hamwe n'abanyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo kubumwe muri zone Buterere nyuma y'imyuzurira y'imvura ibatereye kuri uyu wa kane w'indwi uheze. Igihe ijwi rya Amerika ryahashika igihe c'isaha imwe n'iminota 15 ryasanze aba banyagihugu bariko barasohora intekera zabo abandi bakubura bongera basubiza intebe mu birasi abanyeshuri bicarako. Abanyeshure baje gukora ikibazo bari batamariwe. Bamwe bariko bibaza ko atabibazo bikogwa baravye intekera z'aba banyagihugu zandagaye imbere y'ibirasi bakoreramo ibibazo. Uwuserukira abanyeshure bo ku ishure shingiro ryo kubumwe Muhoza Idrissa atubwira ko batashoboye kwitegurira neza ibibazo bagira bakore.
Kubera hariho abanyeshure kenshi iyo bariko baritegurira ikibazo baje ku ishure bisaba yuko bafata umwanya bakagira nka revision mugahe ivyo bintu ntivyashoboye gukunda bivanye n'izingorane z'aba bantu kubera hagati yabo nyene ugasanga bariko barashwana ibintu vy'ugwamo abana batera induru abana barira bigatuma twebwe abanyeshure tudashobora kuronka umwanya wo gusubiramo ivyigwa.
Abarongoye iri shure bavuga ko amaze kononekara ibintu byinshi kubw'aba banyagihugu. Umuyobozi Muheto w'Intore Ferdinand avuga ko iminsi itatu bahamaze intebe 20 zimaze kuvunika. Ikindi n'ubuzu bwa sugumwe bwononekaye kubw'igitigiri kinini c'ababukoresha ukaba nkako ibirasi bibwegereye birangwa n'umunuko. Uyu muyobozi w'ishure shingiro ryo kubumwe asaba abajejwe isuku kugira icyo bakoze mu maguru masha abanyeshure batarafatwa n'ingwara zituruka ku isuku rike.
Ubuzu bwa sugumwe bwaragize ikibazo ko bwakiriye abantu benshi kandi na cane cane harimo n'abana benshi bagiye barahonona birya nini. Aho nyene twasaba yuko bishoboka boboneka umuti bagerageza kugira ngo wice imicafu.
Urongoye komite y'abavyeyi barereye kuri iryo shure Majambere Antoine asaba ko abo banyagihugu bojanwa mu bindi bibanza biri kure y'iryo shure ku neza y'abana babo. Ariko kandi n'aba banyagihugu bavuga ko babayeho mu buzima bubi kuri iri shure batanga karorero ko kubura icyo baryamako hamwe n'icyo bafungura. Eka mbere nuko kuguma babisanya n'abanyeshure mu birasi kuboroheye. Aba ni bamwe mubaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Abanyeshure iyo baje baca batubwira ati dusohoke hanze mugabo iyo bongeye bagataha nko mu masaha 8 baca batubwira ngo twongere dusubire mu mashuri. Urumva no guturatura nyene nivyo vya bindi twabuzaho twicara naho duhagarara turaduhagaze.
Turasavye ko bohatura usa aho twokwicara tugaturuza nyene bakadufasha n'umusegetera mwe bamwe nivyo bakoresha mu naze dufise
kuva dushika ngaha ntiturafungura abangaha ntiworaba inzarira bishi nta kantu barigira bafata mwe mushika ku mwe dufasha mugasemerera ari leta ari mu w'igihugu akadufashe akaza kutugera ko karaba tumerewe nabi gose.
Uko kurindira ko abanyeshure baheza gukora ibibazo kugira basubire mu birasi bacumbikiwemwo kubatera impungenge nk'igihe imvura iguye ko batoronka ubugama. Userukira aba banyagihugu nuko amazina Claude asaba abajeje intwaro bagarukira ko vuba.
Kosaba yuko abajeje intwaro ko borondorera uburaro aba bantu bari ngaha kugira ngo izuba rireke kuguma ribaturagaza imvura nayo ibanyagira. Naho ico gufungura kitaraboneka ngabo ntibabandanye babona amagogwa cyane.
Urongoye zone Buterere Ernest Nduwimana avuga ko iki kibazo c'aba banyagihugu yagishikirije abamukurira mu nzego kandi ko gishobora gutoregwa inyishu mu minsi ya vuba.
Ikibazo nkora mutima tuze kwirukanga mubwira ko abantu bave hajya abana bandanye kwiga. Rero twaragitanze kubatukurira kugira turabe kuva mu nzira. Nibaza yuko ari uno munsi canke ejo bizoba vyavuye mu nzira kuko biriko birakorwa vyihuta.
Hambavu y'aba banyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo kubumwe hari abandi batsindaro mu mihana itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. N'abanyene basaba kudasigwa inyuma mu kuronswa ifashanyo.
Hase guca mu mashure kugbera tutokwira hose kandi kindi cya kabiri. Urabona tugiye turasaba indaro tuba turi mu muryango kandi abana ntabacu ntaza ngo bandure ingwara zitandukanye. Umunsi bibutse abo ku mashure muze mutwibuke natwe turi ngaha mu isite. Dufise ingora zitandukanye. Ubukene buratwishye.
Twibutse ko igipolisi kijejwe gukinga impanuka kimenyesha ko abantu 9 aribo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima muri imyuzurira y'imvura, amazu atari make akabomoka n'imirima ikononekara kuva ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Mu gisagara ca Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.